VOA. Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro byuno wa 10 ukwezi kwa mbere kwa 2017.
Winjira mu zo munyamurenge cyangwa mu zo mupfurero ngo ri gitasi. Cyagitasi bamara kukiriha umwaka wa mbere imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 ukabaza tese ndiko ndarihiriki ngo ndukuru umwe urumwe itaranje. Ese ubaye taranje bufite imyaka ingahe muri Kongo?
Uyu numwe mu barundi bahungiye kera ahitwa Minembwe muri Kongo byamiriza amafaranga agera ku madorari 30 basabwa n'abajejwe ingenzi uko amezi atandatu aheze. Iyo nkuru co kimwe n'indi ivuga kucuka kibi kiri hagati ya paruwase Maruyuyu ya Bujumbura n'abashinga ntahe biyo ntara. Turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ku gisagara cha Bameda muri Cameroon kuri no wa mbere cazindutsemwo uruhagarara. Amabarabara yari yugaye bivuye ko abanyagihugu bitabiriye akamo ko kwiyamiriza ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa muri ako karere gasanzwe gakoresha ururimi rw'icongereza. Uruhagarara hagati y'abakoresha ururimi rw'igifaransa n'abakoresha icongereza rukaba rutera rwiyongera. Abashikiriza amanza bakorera mu turere two mu buraruko bushira uburengero co kimwe n'ubuseruko bushira uburengero muri Cameroon uturere dusanzwe dukoresha icongereza bari bateye akamo ko gukora myerekano kuva mu kwezi kwa 9 ku mwaka uheze basaba kwiyamiriza ururimi rw'igifaransa rutera rwiyongera. Ibice 20% by'abanyagihugu aho muri Cameroon akaba ari bo bakoresha icongereza ibwirizwa nshingiro rikaba kandi ritanga uburenganzira bwo gukoresha izo ndimi uko ari zibiri. Mugihe igihugu cha Gabon kiriko kiritegurira kwakira inkino z'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika uno mwaka, hamahinguriro muri ico gihugu hamenyesha ko afisi icizere ko kuco kuzoduza ubutunzi bwayo na cane cane yasanzwe ari mu buraruko bw'igihugu ahazobera izo nkino. Uburyo ibiciro vyagabanutse ku isoko mpuzamakungu vyatumye igihugu cha Gabon gisubira inyuma ubutunzi buragira migwa mu kiringo c'imyaka 3 iheze. Ibiciro vya petrole vyagabanutse ku bice 70% mu gihe leta yari isanzwizeye inze kuri petrole icukugwa aho muri Gabon hafi igice c'amafaranga ikoresha akaba ariho yakura. Muri make kandi John Kerry umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yatangaje ko azobandanya gukirikirana ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe, akavuga ko ico gikorwa ari kimwe mu bikorwa bikomeye vyaranguwe ku ntwaro ya Perezida Barack Obama kujanye n'amasezerano yitiriwe Paris yo gukingira ibidukikije. Amasezerano y'i Paris niyo yatunganije urutonde rw'isi kubijanye no kugabanya ubushuhe bw'isi munsi y'urugero rwa degre Celsius 2. Umushikiranganje John Kerry mu ijambo yashikirije abanyeshure bakurikiranira iby'ubuhinga bwa none muri kaminuza y'i Massachusetts yatangaje ko umwaka wa 2016 wabaye umwaka ikirere cagabangamiwe cyane n'ubushuhe. Ni mu gihe Donald Trump yatowe kurongora Amerika amenyesha ko umugambi wiwe kwijanye n'ihindagurika ry'ikirere unyuranye n'uzoshigwaho amaze kuja ku bitegetsi. Lex New yatowe mu kibanza c'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu akaba ari we azohabwa uburenganzira n'amankenguza amateka ngo arabe nimba ayo masezerano y'i Paris yobandanya canke yohagarara. La Dijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kuri ubwa bwo kuri internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com naho kuri ubwa rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ngire mwiriwe kuruno wakabiri niho hafubanwa iteka mushikiranganje ajeje bidukikije Emmanuel Niyonkuru yishwe arashwe mu bucagucago bwo kwitariki ya mbere kuno kwezi kwa mbere nyene ibirori vyo kumusezera irya nyuma vyatangujwe n'inkuka ya misa yasomeye kuri Cathedrale Regina Mundi ku mugwa mukuru w'Ibujumbura abategetsi bakuru bihugu harimo president Nkurunziza ivyegera vyiwe bibiri n'umuhuza w'abarundi bari bitavye imisa Musenyeri Anatole Rugerinyange icegera ca Musenyeri mukuru wa Archidiocese ya Bujumbura yasomye imisa yasavye Imana gukura ubwicanyi mu mitima y'abarundi tumukurikirane kuri mikro ya mgenzi wacu Eloje Rikaneza
mu Burundi hari habatara abakristo n'abakristo harabemera n'abatemera none abakristo bari mu mashengero atandukanye dukusumviki abo bandi ngo babitwe abapagani ivyo ari byo byose turacyafise intambamyi turavye ibiba aho gukora ineza dusanga ikibi aricyo kiriko kiraba aho gukiza ubwicanyi guhezagira usanga abantu bavuma turica no kwa kubuzima bagenzi bacu none kuri aho hose tubona ubwicanyi dusaba Imana ishobora byose ihindura imitima y'abantu bahiga kuniga abandi tuyisabe dushimitse ikubura ubwicanyi mu mitima y'abarundi ikuri ubwicanyi mu Burundi no ku isi yose ego kandi turice bukebuke mu kugirira n'abandi bimwe bigaragara ku buryo bwinshi ariko byinshi bihera mu majambo amajambo dukoresha amajambo mabi yugusubiza hasi abandi yugutukana kwambura gahuza abandi tuyirinde amajambo si meza aricira hejuru umuntu murumva rero mu buzima turakoresha amajambo tubaka yonona abandi agira n'abandi kukubica bukeba turaba Kristu iri jambo ry'Imana twumva umwe wese azorenguka imbere y'Imana mbe tuzorenguka niki tuzoja niki aho umwe wese yokwiraba mugabo yakwigendera mushikiranganje Emmanuel Niyonkuru baratubwira ko yari afise urukundo rwinshi yari afise ikigongwe abo twayaze ntitwagendanye mugabo barambwiye ko yatanga atitangiriye itama umuntu ari mu bibazo yaramuha ibyo ashobora byose akamufasha kandi yakunda ngo bose adacagura Emmanuel Niyonkuru ngo yaririnda akarenganyo
dutandukira yavugwa mu ntara atuyahereye muri komune ya Mukike ntara ya Bujumbura ivugwa mu kutumvikana hagati y'indongozi za paroisse Mayuyu n'urwego rw'abashinga ntahe rwaho kwijanye n'ukwiye kwatigwa uko kutumvikana kwatumye abakirisu bagera kuri 60 muri zone ya Mayuyu bakumigwa mu masakaramentu yo muri ekleziya katolika atandukanye ivyinshi kwino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse
Abakirisu bo ku mutumba wa Ruzibazi muri zone Mayuyu ya komine Mukike bamwe basanzwe bari no mu rwego rw'abashinga ntahe bavuga ko aheza amezi atandatu barahagaritswe mu masakaramentu baronkera muri paruwasi Mayuyu ayababaje kuruta yandi ni kudashobora kubatirisha abana babo kutakira umukama ivyo bita gusangira hamwe no kutaragana mu iparuwasi kubashaka kubakana nibigira consolate ari mu bakumiriwe muri amasakaramentu
abana ntibakibatizwa umwana asabwa ntagisabwa n'inyenyeri ntitutugendera ngo abo bantu bo tubicibwa nitwe zibugwa mu isengero uwo mupati mwotubariza ica turonderako twese ntitujije kwirega nta na kimwe tumurondera ku nupfuye pati ntamuhezagira undi tumujanaye
amakuru dukura muri paruwasi Mayuyu avuga ko bahagaritswe kubera ko bagiye kwatira umugabo witwa Hakiza Diomed yarongoye umugore badaciye gusezerana mu iparuwasi kuri ivyo abashinga ntaye bo kumutumba Ruzibazi bavuga ko atakosa bakoze kuko mu byo baravye mu kumwatira babo nyeko icho batoki muziza. Ndaega miye janvye, numwe mura wabashinga nahe, avuga kwa mwatie, baba nje kumugenzura.
Jovanga alikuye kandi aligendera, hawa mumibano, hawa kugachimbiri, tuketu kitagachimbiri, hawa no kumutumba warusasuma, ndetse no mwikomine. Kuko twari twahanuje inzego zose guhera ku nzego zo hasi z'abashinga ntahe gushika ku nzego zo muri province aca tubara rero yuko umuntu atobase Kristo adakwiye kwati kwere twaramubariye ati ico kintu mutubariye ntigifashe
aba bashinga ntahe basanzwe arabakirisu bavuga bati byongeye patiri mukuru wa paruwasi Mayuyu yinjiye mu bitamuraba kuko ugwego rw'abashinga ntahe hamwe na paruwasi ari nzego zibiri kandi rumwe gose gwigenga Patrice Kabindiri ari mu gwego rw'abashinga ntahe avuga ko nuwo hanyuma bazomwatira kuko ubukirisu bugizwe n'ivyo mwidini risaba ku muntu batazigera babiraba
yego twomwatira cyane kuko paruwasi ni ntahe ntacho bipfana na kimwe kuva nake basokuru bamye batira dusaba uwo mupatire narabi vya paruwasi ariko kuraba ivya abashinga ntahe ntahe na paruwasi ntacho bipfana patire agabe mu paruwasi abashinga ntahe bamwe bigenga kumwe bahora bigenga
kuri ivyo patire mukuru wa paruwasi Mayuyu I defense nduwayo yabwijwe rya Amerika ko ashimye kutagira icyo bivuze ko ariko kandi hari umugwi w'abakirisu baho mu ruzibazi bashigikiye ingingo paruwasi yafashe yo gukumira bagenzi babo bavuga ko ugucikiza arakanenge gakomeye kugira umuntu ntiyatigwe ku rande rw'abajejwe intwaro Musitaneri wa komine Mukike Jeremy Ngendakumana avuga ko bariko barakora igikorwa cyo guhuza indongozi za paruwasi Mayuyu hamwe n'ugwego rw'abashinga ntahe rurimo abasanzwe ari n'abakirisu ba paruwasi
nivyo ninzego zigenga ariko ugwego rwose rurafise amategeko arugenga aho rero nibaza ko nkuko bahavuye tubibona turiko turakivugana na patri mukuru wa paruwasi twese twarabonye ko tuzoheza tukicara hamwe nabo bashinga ntahe na patri mukuru turi kumwe nkuko bari babinsavye na bakanyemerera ko twogira aba baserukira na nawe bakaganira tuzoheza turabe ko umwe wese yoba yarakurikije amategeko yiwe ubwavuba hanyuma duheze tubatunganirize
nubwo biruko aba bakirisu bahagaritswe mu masakaramentu bagacibwa n'impongano bararahira bakarengwa ko atazo bashobora kuzotanga bamwe mu batashimye kuvugira kuri mikro bavuga ko batanze impongano ivyo bitagukomoza kugira basubize hamwe na paruwasi boca bacibwa mu bashinga ntahe kukaba nkako abashinga ntahe bavuga ko ibanga ry'ubushinga ntahe ariryo rikuru kuruta ibanga ry'ubukirisu Mediatrice Kabungenge numushinga ntahe
mbere nasanze ibanga rihambaye gose ariryo ubushinga ntahe gusumba n'ubukristo vera ibanga ry'ubushinga ntahe ari kujanye kugira urigarukane kiragoye cyane ariko ibanga ry'ubukristo ubwiye gukomoza tuvuge nka jewe ndi umwana ngacikira n'ukuri impongano ndayicibwa kandi ndakomoza nka so nkubaka urukristo ariko naho kumva ngo baguciye ku ntahe n'ukuri n'ikintu kugira ugaruke mu rugo rwego Mbawano. Huko ingingo batwirisha ari nyinshi ntashobora myaka no kuzivuga. Turisha mu gyabanga ryacu. Bisaba ibintu byinshi bigoye cyane bakubwiye kuri menyezo kumeninda. Abaje bushinga nta kintu gihambaye cyane kandi bashaka kitaronko ari wese. Umushinga ntaye nyakuri arangwa n'ibintu byinshi by'ibikorwa byiza mu rugo gwiwe mu babanyi biwe mu mutumba wiwe washaka hose haciye. Ubwo bushinga ntaye bwiwe buramuranga gusumba abakristo mbere.
Hambavu yuko kutumvikana hagati ya paruwasi Mayuyu n'ugwego rw'abashinga ntahe kubijanye n'akaranga kuwatigwa bamwe mu bakirisu bakukira paruwasi Mayuyu baridogera impongano zitandukanye bacibwa abandi bakavuga ko atangorane babibonamwo kuko impongano bamye bayicibwa kuva kera narindi nyabuna bakibaza ko iyo myidogo boba bayishizwemwo nabo mu muryango wa segeregere ufitanye urubanza rw'amatongo mu butungane na paruwasi Mayuyu ariko uwo muryango nawo ukavyamirira kure muri komine Mayuyu mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse hari inkuri dushikiriye ubunyene yuko ari abagabo babiri baraye bicishije imipanga n'amahiri ku mutumba Mageyo wa zone Butahama turi muri komune ya Mabayi y'intara ya Cibitoke ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Evariste nziko banyanka akora muri iyo ntara ya Cibitoke mwiriwe Evariste
Mwiriwe neza Diane
abo bagabo babiri baraye bishwe ni bande
abagabiri barebishwe nkuko uheje kubivuga nabo ku mutumba wa Mageyo muri zone Butahana ya komine Mabayi turi mu ntara ya Cibitoke. Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko abagabo batewe n'abantu bitwaje amahiri n'imipanga ku mugoroba w'ejo igihe cy'isaha 12 babagiriza ko aribo babaroze umukenyezi yitabye Imana ku mutaga w'ejo nyine, mu gihe abiba bavuga yuko umukenyezi atarangwara nimwe yari afite. Bakaba bagirije nabo bagabo babiri, umwe azwi ku izina rya Lazaro, ubundi ku izina rya Petero, ko aribo bamuroze.
Abakoze iryo bara baramenyekanye canke biri mu myikeko?
Abakoze iryo bara ntibaramenyekana, kandi no kugira Diane yuko bari bafite umugambi wo kugira nabi abandi bantu b'abagabo babiri. Abanyagihugu bivuga yuko rero bari sinzi baje bagana abo bagabo bandi bagabo babiri muri kino genda turiko turavugana, bakaba bari mu gashoka komine Mabayi ku mvo zo kubakingira. Mugipolisi bakavuga ko kugira ngo babakure mu byaro by'abo banyagihugu byabasabye yuko barinda kurasa hejuru.
Amakuru ariko aradushikira avuga yuko hari n'abandi bariko bararondegwa ku mitumba itandukanye ngaho mu Cibitoke bahogwa ivy'uburozi vyoba ari vyo Gayivariste.
Ibyo biravugwa cyane mu ntara ya Cibitoke, byaravuzwe cyane no mu mwaka uheze ko mu makomine agize iyo ntara ya Cibitoke hariho uruhigi rw'abantu bagirizwa ko ari abarozi. Kuri icyo rero umusitanderi wa komine Mabayi Pasikari basaba urwuzuye, avuga yuko agiye gukoresha amanama menshi kugira ngo barabe ukuntu burandurana n'imizi ako karanda. Akavuga yuko n'amatohoza mbere agiye gutangura kugira ngo bamenye abarayi bakoze ako kabi ko kugandagura abo bantu babiri. Akanasaba abarongoye yuko guhagarika iyo ngendo yo kwihanira aricyo bakeka kuri ucanguriya bakitura inyamirama bicanga bajeje intwaro.
Urakoze cyane gose Evariste kuri iyo nkuru bandanye wica ijya nino, hama turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze nabo.
Naina biciye ku masonga abanyarwanda n'abarundi barimwo impunzi bakorera imirimo yabo ku misozi miremire yahitwa Minembwe turi muri Kongo barahangayishijwe n'amadolari 30 basabwa ukwa mezi atandatu aheze n'inzego ziraba abinjira n'abasohoka muri ico gihugu. Ico bamwe bakabibonamwo bamwe bakanemeza ndetse ko bafungwa n'inzego zicinzwe ico gisata nkuko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Veda.
Abenshi muri aba barundi n'abanyarwanda bakora imirimo yo kubaka, guhinga no kuragira bavuga yuko uburenganzira bwabo bugenda butazwa n'inzego zitandukanye, aho bashira mu majwi urwego rushinzwe ubutasi mu Minembwe kuba rubafunga. Abandi nabo bagahora basabwa amafaranga n'urwego rushinzwe abanyamahanga DGM, nubwo bipapuro rubaha kugira ngo bakorere mu misozi miremire ya Minembwe. Bigora benshi kubibona bitewe n'uburyo biba bihenze, ndore ko bigura amadolari 30 mu gihe cy'amezi atandatu.
Dufise inzego ngaha notamani inzego z'ubutasi niko twozita nizo zisani zikorana. Akavuga ko tuza kwa mu burenganzira bwo kuba muri Kongo nk'abandi banyamahanga, ariko tugasanga kenshi ari aho usanga abantu barengera bakaja hejuru, kuko uyu muntu afise imirimo iboneka mu murangira yaza gushakira igipapuro kandi mu mahoro atambogamiza aronse.
Cyane cyane nicyo basaba
ibintu byitwa ngo ni attestation zo kuba mise ino. Ugasanga izo attestation ari umuntu atafise uburyo hanyuma wumva igipapuro agasaba idolari 30 niko biza bigenda, ariko uri kuraraba ukuri kuriho icyo gipapuro nta naho kijana ko umanusa ukaja mu ntara nta hantu wogishikana kuko ntacyo gifasha. Mbese abantu bari ku ngenzi zitatu, hari abantu b'impunzi baje ari impunzi, hari abantu baje bazanywe n'abanyagihugu bino, hari abaje bizanye. Urumva ko bafise intuze zitatu.
Uyu musore utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu ze z'umutekano, iwe ntiyumva impamvu bicara babasaba amafaranga yo kubahesha gukorera muri aka karere, kandi barashakanye n'abakobwa b'abakongomani. Kubwe asanga ahubwo bari bakwiye kubitura ubwenegihugu.
Twebwe turi abarundi, bamwe twaje kera kandi nta murundi n'umwe yinjiye hano atazanywe n'umunyamurenge. urumva bamwe baje hano bafite ubuzi bwabo babazana ku buzi bwabo barangiza bwa buzi bashika hano bakabashira muri detail bakabazana nk'abana babo winjira mu z'umunyamurenge cyangwa mu z'umupfurero ngo rigitase cyage tase bamara kukiriha umwaka wa mbere imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 imyaka 5 imyaka 6 imyaka 10 ukabaza tese ndiko ndarihirike ngo ndukurumwe urumwe itaranje ese ubaye taranje bufite imyaka ingahe muri Kongo twabaza tese umuntu amaze imyaka 5 mu gihugu ntabwo ni ubafite ngo wapi ngo Kongo ngo ico kintu yakigeraho ko tuzi America yonyine yatanze kuvuga ngo umuntu amaze imyaka 5 mu gihugu itaranje afite ubwenge gihugu ico twarakibuze
ayo mafaranga bagenda babasaba ni bande baye basaba DGM nane
haro DGM anerira gufata maze kugufata ikakujya PV iyo PV ngo wasambye maze gusamba ikandika ngo genda kugura igitabo bakujya 30 20 ngo genda kugura itase cha DGM cha meza 5 warangiza ya meza 5 wayarangiza kuzana izindi 30.
Sosteni Serugaba ni umuyobozi ushinzwe iperereza mu Minembwe avuga yuko nta munyamahanga barenganye usibye ko uwo bafashe adafite ibyangombwa ari we bafunga. Abaturage b'abakongomani batuye mu Minembwe basaba leta ko yarenganura abanyamahanga barimo abanyarwanda n'abarundi kuko benshi muri bo batanga umusoro wa leta mu byo bakora.
Ikibazo kiri mu kutugangana ni ikibazo cy'abantu batuye hano b'abarundi b'abanyarwanda batuye muri kano karere ka Kongo ka Oprato inoruguru n'abantu batuye bagize iminsi bashatse bafite abana babo bafite ningo bakora akazi hano kandi bahinga batunze bagize iminsi miremire batangane n'umusoro wa leta kwa shefu ariko abo bantu bakaza gusabwa amafaranga abo bantu bagomba kurenganurwa bagize iminsi k'umuntu ugize imyaka 5 6 7 8 9 10 ni 10 n'imisago bamwe barayigize abo bantu ngo ko barabazwa ifaranga muri DGM tukabona ko ibyo bintu ari nka karengane
gade umukiza zabinesha umuyobozi w'iposta nguru ya Minembwe atanga inama kuri aba banyamahanga zo gushaka ibyangombwa kugira ngo birinde abagenda babahotera
kuko bisanzwe mu bindi bihugu byose habaho service bita ngo ya immigration iyo ugeze mu gihugu urumunyamahanga ushaka izo nzego zo gufasha muri ibyo bintu ugomba utegerezwa kumenyekana abantu bamenye uri we bamenye iyo wavuye bamenye n'icuje gukora rero kugenda gusa mu gihugu udafite ibyangombwa uhabwa n'urwo rwego bita immigration mu gifaransa kugira ngo biguheshe nawo umutekano aho ngaho uba wakoze nabi donc ni byiza ko bo kwegera abo bashobora kubafasha bakabaheza ibyangombwa niho batohohoterwa.
Tumenyeshe ko mu mwaka wa 2014 abakobwa b'abakongomani bashatswe n'abarundi n'abanyarwanda bari bakoze imyigaragambyo yamagana ihohoterwa abagabo babo bakoregwa n'umukuru ushinzwe iperereza mu Minembwe. Burasengabo ijwi rya Amerika mu Minembwe muri territoire freezing.
Urakoze Vedaste Ngabo turukubitire gatonya mu gihugu cha Uganda hari umugwi w'abarundi mu bahungi na Kivale bahunze batazi nuko ikarami fatwa aho no musa ariko barabimenye baranabironkera n'impapuro z'umutsindo bageze mbere no ku rugero rwo kwigisha abandi tubyinshi kwino nkuru tubaza umunyamakuru wacu Lance Niyongabo.
Narahungukiye ubumenyi bwinshi.
Uyu ni umurundi kazi yahungiye na Kivale muri Uganda umwaka hafi n'umusa amaze muri icyo gihugu aramaze kuhungukira ibitari bike atangura avuga akazi na kiwe
nise wihanganye rasheri
kuri mana
ahungije ubundi muri 2015 niho nabonye kadi.
Wewe wahunze uzi kwandika?
Oya.
Nubu warabyize?
Narabyize.
Kugurasa
n'umushinga w'umwandiki wa gakete. Nuko kandi kanyene barabitwigishije kandi narabimenye.
N'umupapuro
n'ikara.
N'umupapuro.
Oya ndandika yene kugira ubone ko nabimenye kandi.
Wihanganye Hashel ntagarukirizaho ahubwo yaranize no guharura kandi ubumenyi afise yemeza ko ashobora no kubuha abandi.
Namaze umwaka.
Umwaka wose. Ubu nawe urashobora kwigisha abantu? None umaze kwigisha bangahe?
Nta n'umwe. Nani wari kwa certificate yene yuko narangije barayimpa.
Abana bo dufashe bakiye
kwandika. Kwiga gusoma no kwandika nange no bibigi. Kuko naramenye indome nyinshi ntarinzi n'ibiharuro no kubara amahera nyene barabitwigisha neza twarabimenye.
Ikibabaza uyu mwigema ariko nuko hari abandi barundi batagomba guca mu nzira yaciyemo.
Hari abantu nyene mba n'ibyo kwiga babifata bitoya bagasa nk'abatabishaka kandi kwiga birimo ikimazi.
Aho nakivari ntigishwa batazi gusoma no kwandika gusa, kuba bari bazi kwandika nabo bigishije ubuhinga bushobora kubabeshaho ugucuruza cyangwa business. Uyu ati iyo nshoye umwimbo wanjye ntawe nsahura bimworoheye.
Nanjye ndafise safetiketi yayo bampaye ku bijyanye no kwiga business yuko ushobora kuba hahugeze hose. Ko nicyo bateganya barashobora kubona ngaha naho buhungiro bwaba batakidukeneye twajya ahandi bakabara kwigishije ya myuga kugira ngo uze wibesheho. Ubu ndashobora kuraba agafaranga kandi nakarose nkagakoresha neza sinkonone, kuko batwigisha ibintu byo ku ubika umutungo wawe neza ukawukoresha ibintu bifite akamaro.
Ibyo rero barundi bari na kivari babona ko bizobagirira akamaro ubu no muri kazoza.
Akamaro umaze gukuramo kuko iyo umaze kurimukimbura ubwa mbere ubanza kubika umutungo wawe neza, ku buryo inzara ishobora gutera nk'uko ubonye ibintu byumye isene ukazibika nko muri ntunze yasako nk'uko abivuze. Wewe hagera kurima ukagenda ukazizana ukarimisha ukongera ukazishyira mu burimyi, cyangwa ukafata iyindi business yo kudandaza nko kurangura ibitoke ushyira ku marigara udandaza, aho hose urabonamwo inyungu zishobora gutunga umuryango wawe.
Ndabona n'abatize badandaza
hari ukuntu ushobora kudandaza nabi ugahomba zasene kubera utaziteganije igishoro kigahera.
Uwagira ati ubu hageze aho twiga indimi zacu n'iz'abanyamahanga.
Hariho n'ikindi kiyongereye ko nk'abarundi urabona muri iyi village hajemo abarundi benshi, harageze aho twiga ibintu bijyanye n'indimi zitandukanye icyongereza n'igiswahili, harageraho n'abarundi bamenya bwa bumenyi bamenye batangira kwigisha n'abandi barundi ikirundi muri FRC nyine, n'ubu batangiye kuduhimiriza kwiga ururimi rw'iwacu tukagwigisha batashoboye no kwiga. Harimo ubumenyi bwinshi cyane.
Abanyeshuri badasanzwe muri kino gihe bari mu buruhuko biterekana ibyo ko basubira gutangura mu kwezi kwa mbere ku itariki zine. Ibyigwa bikaba bitangwa n'igisata FRC Family Research Council kigisha abakuzi gusoma no kwandika. Umutware w'umurundi yigana ijwi rya Amerika ariko adashima ko izina ryiwe rivugwa, yemeza ko bari mu gikorwa cyo guhimiriza abarundi ngo bijukire izo nyigisho, kubwiwe ngo bizobagirira ikimazi kinini bagiye mu biro bashobore kwivugira atawundi arinze kubaja hagati ngo akure hamenya n'amabanga yabo. Leonce Niyongabo, Inakivari, muri Uganda, kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Leonce Niyongabo. Bukebuke turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro, ariko imbere y'uko dusezerana mbanze ndababwire ko igihe c'isaha icumi gushika igihe c'isaha cumi n'imwe hari ikiganiro muri Isanga aho mugenzi wacu Fidel aza kubaganirira ku vyerekeye integuro y'amafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha muri uno mwaka wa 2017 kugira kuva igihe c'isaha cumi na zibiri naho turaza kubashikiriza amakuru yibanze cane ku Burundi. Turabararikiye ku isaha saa moya n'igice aho tuza kubabwira amakuru maremare ku isi no mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ntimuze rero gutangwa n'ayo masango tubahaye. Mukanya turasozera, ariko imbere y'uko dusezerana, Yoya Jamal Issa abanza turirimbire ivyo nabonye.
Ivyo nabonye mana sinzi kwa rivyo, nimbari jewe ngwai ya maso mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi kwa rivyo, nimbari jewe ngwai ya maso mana mbabarira. Nabonye abantu b'ingeso mbi mbi nyinshi zitandukanye, mbona abantu b'imico mibi mibi nyinshi zitandukanye. Vyo bikaza n'ingane mu bihugu no mu miryango, bigatuma abana bawe tubana tutumvikana mana. Tumbure ni jewe ngana n'ubumuga bw'amaso, baba mbona ibintu nka vyita bibi kandi ari fisa. achiru rubanza bona tegere sokuru chila imba ruko bimeze mana mbabarira ifyo na bonye mana sinzi kwari vyo imba lichewe mba ya maso mana mbabarira ifyo na bonye mana.
Nuko rero ni kuri kano karirimbo ka Isa Jamal yoya ivyo nabonye duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza yakoze na Macbill ya Bero yashikanye amajwi ahiwanyu Diane nahazwe mari kumwe kuri mikro tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugire umunsi mwiza.
Akaba nabandi badatinya kwigira wewe mana umbure ni jewe ngenda mboni bihushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibintu mweranda hari nikiye.